imwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ni Fidel Niyongabo abaramutsa amakuru yo muri iki gitondo turashikizwa na Aloyce Bigirimana
Rakoze Fidel tuwe ahera muyavugwa muri Afrika intagondwa zishamikiye ku muhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu icyo ku munsi wa mbere zarateye ikambi y'abasirikare ba ONU mu gisagara cya Dikwa mu buraruko bushyira ubuseruko bwa Nigeria zirukana abasirikare zigota abakozi 25 zongera ziraturira icyo kigo cyose igisirikare cya Nigeria cyavuze ko cyarungitse abasirikare bari mu gisagara cya Marte kiri ku birometero 40 n'indege z'intambara 2 na kajugujugu gufasha gutuza abo bagwanyi iki gitero kibaye inyuma y'imyaka 3 abo bagwanyi nyene bateye ikigo cya ONU cyari mu gisagara cya Rane ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2018 aho bishe abakozi 3 batanga ifashanyo bongera abanyuruza umukenyezi umwe Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yavuze ejo ku munsi wa mbere ko ababajwe n'ubwicanyi bwabaye muri Chad ku munsi w'Imana kandi agasaba ko haba ibiganiro bya politike ubwo bwicanyi bwabaye hakoreshejwe inkoho igihe igisirikare cyariko kiragerageza guhagarika umukandida Yaya Dilo Jeru agomba kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu aterekanijwe mu kwezi kwa kane kuza abantu bashika kuri 2 barishwe abandi 5 barakomereka inyuma yo kurasana kwije umutekano bagerageza guhagarika umunyepolitike Yaya Dilo ku rugo iwe ku murwa mukuru Jamena leta yatangaje ko 3 mu bakomeretse barabasirikare ariko Yaya Dilo we yavuze ko bapfuye n'abakomeretse barenga abatangajwe na leta kandi ko umubyeyi wiwe n'abandi bavukana bishwe muri Afrika kandi cegera cha perezida muri Zimbabwe Kembo Mohadi yaratanze imihoho cyo ku munsi wa mbere inyuma yo kwagirwa n'icyaha cy'ingeso y'ubusambanyi yasabye imbabazi abanyagihugu kubona atabashije kwigenza neza mu mabanga yari yarashinzwe n'igihugu Kembo Mohadi umusirikare w'umukukuruke yagwanye intambara yo guhabuza Zimbabwe yari umwe mu byegera 2 bya perezida muri Zimbabwe
Washington ijwi rya Amerika
mu makungu abakora amatohoza bishyiramwe mpuzamakungu ONU bavuga ko batazi uko imbohe zafashwe n'impande zerwa n'intambara yabereye muri Siriya zimerewe kandi ko biteye amakenga raporo yabo izohabwa kanama ka ONU kajeje uburenganzira bwa muntu ku itariki ya 11 y'uku kwezi kwa gatatu iyo raporo y'abagenduzi ba ONU kuri Siriya yerekana ibyemeza by'abafunzwe baborizwa igufa kandi n'ibindi byaha bakorewe kuva iyo ntambara yaduka mu 2011 abakoze ayo matohoza bavuga ko byinshi mu byaha byakozwe biri mu mugwe w'ibyaha by'umuntambara kandi bihohotera ikiremwa muntu ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ryavuze ejo ku munsi wa mbere ko abandura umugera wa COVID-19 biyongereye ubwa mbere mu indwi ziheze mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ku cicaro cya OMS i Geneve umuyobozi waryo Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze ko iryo yongerekana ryibonekeje mu turere twa Amerika ubuseruko bwa Mediterane Uburaya hamwe n'ubumanuko bushya ubuseruko bwa Aziya uwo muyobozi wa OMS yavuze ko iryo bica intege ariko bidatangaje kuko abantu bafashe minenerwe ingingo zo kwikingira ku bijyanye n'icyanco umuyobozi wa OMS yavuze ko ibihugu byo mu burengero bwa Afrika Ghana na Cote d'Ivoire byatangiye gucandaga abanyagihugu babyo n'icyanco z'umugambi COVAX utumbere kugabanganya ku rugero rungana incyanco hagati y'ibihugu
urakoze abisi bigira imana kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi so ntoki zacu imwumviriza ni radio y'Ijwi ry'Amerika ibugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mudukurikira no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu ku Burundi turi ku mirongo migufi imetero 25 imetero 31 n'imetero 41 mu Rwanda tuvugira kuri FM 104.3 ya radio y'Ijwi ry'Amerika Colonel Charles Sematama yari umusirikare mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatorotse igisirikare aza kwifatanya n'umugwi w'abagwanyi bo mu bwoko bw'abanyamurenge bazwi nka twirwaneho
no kwanga kurebera abaturage bishwa leta irengera iyambuye inshingano zayo ahubwo igashigikira abatsinda abaturage nazo mpamvu zatumye imiborongo y'abaturage bari gupfa bishwa rubiga akarengane iyo yamuzanye n'ayatuzanye
Uyo ni Colonel Makanika Michel Rukunda amaze umwaka atorotse igisirikare cya FARDC mu Burundi President Evariste Ndayishimiye agabisha abakuru b'amakomine bose banyuza amafaranga y'amatagisi ko bashobora kuvanwa mu kazi ejo kuwa mbere amakungu yarahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe gukinga ibiza bihitana abanyagihugu batari mu ntambara amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi President Evariste Ndayishimiye agabisha abakuru b'amakomine bose banyuruza amafaranga y'amatagisi ko bashobora kuvanwa mu kazi President Ndayishimiye yaratangaje ko agiye gukurikiranira hafi ibijyanye n'amafaranga y'amatagisi yinjira mu kigega cya leta inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eroje Wirikaneza ari Nairobi muri Kenya
umukuru w'igihugu cy'u Burundi yemeza ko mu gihe amafaranga anyuruzwa n'abakozi ba leta yasubizwa mu kigega cyayo yoba ari amafaranga ahagije kugira ngo igihugu cyiteze imbere mu kwishyiriraho inyubako z'iterambere harimo amabarabara ibitaro n'ibindi hamwe no kuronka umunyaga nk'abanyagihugu kuri uw'Imana yiriwe muri komine Buraza iri mu ntara ya Gitega avukamwo hagati na hagati mu gihugu hari mu bikorwa byo kwigira insinzi yamushikanye mu kibanza cya president mwaka ushize Evariste Ndayishimiye yaneguye rwose abastanteri banyonora amatungo ya leta yemeza ko igihe cyabo cyarangiye
duheruka kugira ikintu cyagahinyuza turaba ingene amakomine abungabunga ituga rya komine na kamara maza gusanga bene igihugu batanga amakori akariribwa iyo nyene ntiyigira ashika mu kigega cya komine ahanagira mbere abish babura matari na bamusitanteri kuva ubu tukazoza guhinyuza tugasaga turosa mahera mesi kurusha mwahora muronka uwo musitanteri azatatanga imihoho atawirwa aramwirukana kubera iki turinda kuva ubujumbura tuje guhinyuza siyo yarari tubadaye tumuhemba ariko aranyonora ituga ry'igihugu musitanteri kanura babura matari duheruka kubaha abahanuzi bajejwe iterambere muhanuzi ujejwe iterambere tuzoza kuraba mu ikomine tugasanga amahera ciyaboneka kuko tuje utabivuze uzumenye yuko ariwe uzofata kuko ntibatubereye igisho
afatiye kuberutse kwemezwa n'umushikanganda rero ntwaro yo hagati ko mu makomine atatu yonyene ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ku munsi umwe hahora hanyuruzwa imiliyoni zirenga 120 Gabriel Rusiri yarongoye ishyirahamwe rikomere rwa nyigiturire n'iseza kugwa ry'amatungo ya leta asanga amafaranga yagenewe kuja mu kigega ca leta yibwa angana n'ayikoresha ku mwaka ku mwaka
mu mwaka amamiliyaridi ashika ku 15 mu makomine atarenga 3 iyumvira rero tugiye mu makomine 19 murumva yuko ari hafi bije y'igihugu cyose aho ne tuvuze ayagenda mu masoko ya leta n'ahandi amamiliyari arenga 1,500 agenda mu mifuko y'abantu murumva yuko ibyo kuvuga ko igihugu cyacu cy'u Burundi gikenye bitarimwo ahubwo gikenye abantu biteka bashize kure za ngwara abagiriki bakera batoye z'ukwifuza n'umunezero urenze umuntu aza gutwara abandi ibintu by'umwina by'umunoho by'indandende babanza kubimukuramwo kuko indani banga bitabangikana
nabo adahuriza kugitegiri na president Ndayishimiye yemeza ko ibintu byayogeye wamaze guharura imiliyari zigera nga 40 zija mu mifuko y'abantu ku mwaka utaje
na kamara maze kubona ahantu hahora hatozwa imiliyoni 5 mundwi hagatozwa imiliyoni 30 mundwi zizo 45 zagiye hariho ndabagabishije batatanira imenye ubu ni babenye nari bo baja kupima bigeragereza ubushikiragaje bw'intwaro hagati bukazorunyika baza guhinyuza bagasanga baciye bunguka ni mutatanira yahora yiba none twovuga ko arinde tuzovuga ko arinde yahora yiba ubu tuzoza turaza twirabiza ubu tuzosanga yahora samara tuzomurungika gusamara nta kundi biramara maji twasanze mu gihugu cyose hashobora kuba hibwa imiliyaridi zirenga 40 mu mwaka nimwiyumvira nk'indongozi zisamara umugera wa corona ukatwinjira rukaca turi amamiliyaridi y'amahera yo kuvura corona kubera indongozi zasamaye ayo mahera yokoze iki
rusiya twarabuka amavuga kushaka ashaka kugwanya igiturire akwiye guhera mu nzego zo hejuru z'igihugu
ahubwo n'ibintu biba kuhera kubatunganya amafaranga ya leta mu biro by'umukuru w'igihugu kugenda mu maserivisi yose ya leta kuko imyaka irenga 18 ishyirahamwe urikomere imaze rikora byarabibonye nuko usanga aba bantu ingufu bafise zirenze gusumbya iz'igihugu gifise n'umuntu wese rero aramutse abakoze ko niwe wenyine ashagira ingorane rero abantu bose bariko barakora ibyo kubuza abanyoni nuko barakwiye gushigikirwa twese twabashigikira kuva mu biro by'umukuru w'igihugu gushika mu biro by'umukuru w'amashigamateka nkenguza amateka inzego z'igihugu zose babajira amafaranga abasuma barakomeye gose mwa kino gihe basumbye ingufu leta
mu kurindira kwizo ngufu zera kumbure president Ndayishimiye yamenyesha ko abantu bose bivye leta atakigongo yazobaha mu minsi za azotanga ikigongo yakumbuye zitandukanye kugeza bari sisenti rya nyuma
nagira ndabwire buca dusohora itegeko rigirira ikigongo mu bakozi bibi bapfunzwe muguwuzi yuko yagiye yivye atayarishe ntazovayo uwuzi ko yivye atayarishe ntazovayo nahazwa kwijira ikwiye uwuzi yuko yakomerekeje umuntu bakavuga ati uyu muntu utegerezwa kumuhindisha akababaro ntazovayo atamuhayo ndishye akababaro
ikiganiro cy'umwaka uheze cy'umuryango mpuzamahanga wa nyigiturire Transparency International cyerekana ko Burundi buri mu bihugu 10 bya mbere ku isi bivugwa mu giturire bukaba muri ndwi bya mbere muri Afrika naho biruko kuva mu mwaka wa 2005 Burundi bwashize inzego nyinshi zigwanya igiturire zirimo brigade hamwe na sentare bigwanya igiturire hamwe n'ubushikiranganji bw'intwari bereye ariko bwobwo president mushasha akaba yarabufuse Eloge uri kaneza ijwi rya Amerika
urakoze Eloge
Bakunzi ba radijwi rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4 n'ibice 4
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9 n'ibice 0
naho kwadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
Tuve mu Burundi tuze mu Rwanda himyiteguro yo gushingura Padiri Obade Rugirangoga iriko iraba kuri Centre Ibanga ry'amahoro umenyesha makuru wacu Temistocle Mutijima yaranyarukiyeyo maze adutegurira iyi nkuru
Na mbere yo kugera ku ibanga ry'amahoro urasanganirwa n'imyiteguro igaragara ko yatangiye na mbere y'uko umurambo wa Padiri Ubaridi Rugirangoga ugezwe mu Rwanda kuwa gatandatu w'icyumweru gishize Imihanda yerekeza kuri isantere bigaragara ko yanyujijwemo imashini zisiba ibinogo n'izitsindagira igitaka kivanze n'urubuye cyashyizwemo ku ibanga ry'amahoro bwaho haragaragara abakozi bake barimo abategura imva agomba gushyingurwamo abasukura kiliziya ndetse n'abatunganya ubusitani imihango yo guherekeza uyu musaseridoti wabaye rurangiranwa ku rwego rwa diyosezi gatulika ya Cyangugu akomokamo iratangirana n'umugoroba w'uyu wa mbere Padiri Habimana Ubaridi ayobora santere ibanga ry'amahoro
nagera hano irusizi aranyura mureveshe naho bakora isengesho riringaniye ryo kumusezeraho iryo sengesho nirirangira nabwo baramuzana hano ku ibanga ry'amahoro aho yakorera ubutumwa ndetse ni ibanga ry'amahoro niwe arishinze naho abakristo baza kuba bahari tumusezereho naho hari isengesho tagitambo cyamisa kiri guturwe none
Padiri Rugirangoga Ubaridi yamamaye hanini biturutse ku nyigisho ze zisa na mitima n'ubwiyunge kimwe n'ingabire yo gusengera abarwayi bakiyemerera ko bakira nyuma yo kwakirira umurambo waha ku ibanga ry'amahoro indi mihango yo kumusezeraho bwa nyuma no kumushyingura irakomeza kuri uyu wa kabiri icyakora ubuyobozi bwa santere ibanga ry'amahoro bwabwiye ijwi rya Amerika ko bijyanye n'amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona yizitabirwa n'abantu bake cyane
amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya covid mu gihugu cyacu ateganya umubare muto cyane w'abantu baherekeza uwitabye imana turimo gutoranya ko bigoye rero hazaba hari abapadiri birumvikana baringaniye bake na muryango we bakeya na bihayimana bakeya ntabwo imibare none hanyifite neza kuburyo nahitanye ngo ariko tuzakora ku buryo twubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19
muri ibi bihe by'icyorezo cya COVID-19 iyi santere ibanga ry'amahoro ubwe yashinze benshi bafata nk'ahantu w'ingenzi cyane mu bijyanye no kwiyegereza imana ntabwo ikigendwa nka mbere ariko kandi iyo hageze ntubura bake baje kuhasengera. Bamwe mu baganiriye n'Ijwi rya Amerika batubwiye ko bababajwe no kuba batazabasha guherekeza uwo bafata nk'umubyeyi wabo.
Ntabwo bitubabaje cyane kuko ari itegeko, ariko nyine iyo bitaba itegeko n'abana twari kuzabaza umubyeyi wacu rwose. Ibikorwa yagiye adukorera mbega nibyo bizamugeza no mu ijuru.
Ko bavuga ngo ni umuryango n'abihaye Imana gusa, tuzabifata uko bere ko tuzifatanya mu kababara.
Byabaye ngombwa niba ejo ntashoboye kuba batuma ninjira hano, ariko ko none naje kukiriyo cyo kwifatanya n'ako gahinda duhakazemo.
Twe nk'abakirisitu rero, uretse mu maparuwasi yacu gutangira kumusabira misa, mbega misa ziri gusabwa, n'icyo tugomba kumukorera kuko ntabwo twakwirengagiza ibya leta nabyo.
Padiri Ubaridi Rugirangoga yatabarutse ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka w'2020 aguye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yari yaragiye mu masengesho yari asanzwe akorera hirya no hino yo gusengera abantu. Aba hafi ye bavuze ko yazize ukwiyongera k'uburwayi yari asanganywe kwatewe n'icyorezo cya COVID-19 yari akirutse. Yapfuye yari amaze imyaka 36 ari umusaseridoti, umurimo we wa gitumwa yawukoreye cyane muri diyoseze ya Cyangugu ari nayo akomokamo. Nubwo abagana ibanga ry'amahoro batazabasha kumuherekeza, bishimira ko agiye gushyingurwa kuri iyo santere nk'uko babyifuje. Temistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Tugushimire Temistocre.
Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara.
Ejo ku munsi wa mbere amakungu yahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe gukinga ibiza bihitana abanyagihugu batari mu ntambara. Mu Burundi gisata kijejwe gukinga ibiza kivuga ko uwo munsi washitse bwe ibonekeza ibiza biturutse ku myuzurira y'amazi n'imiriro bihitana batari bake. Idonido n'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru ari mu Rwanda.
Abantu batari munsi y'5,000 nibo bapfa bahitanywe n'ibiza mu Burundi ku mwaka nk'uko byerekanwa n'igisata kijejwe gukinga ibiza mu gihugu. Abo bahitanwa n'imyuzurire y'amazi, amazu asiduka akagwa ku bantu, imiriro ihitana amazu n'amasoko, imisozi isiduka n'ibindi. Amasanganya yo mu ibarabara nayo ahitana barengabo, akiyongera ko rero ubutunzi bw'igihugu n'imiryango buhahonera nk'uko ico gisata kivyemeza. Kuri uyu munsi mpuzamakungu hariwe gukinga ibiza bihitana abanyagihugu batari mu ntambara, igisata kijejwe gukinga ibiza mu gihugu kivuga ko gifise ubukene budasanzwe mu vyerekeye uburyo bwo gutabara abantu igihe hadutse ibiza. Antoine Ntemako atwara ico gisata hari mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru i Bujumbura.
Nk'aya makamyo ajejwe gukuzimya imiriro iyo yadutse yacari mike cane, hari ntazo zishika zitanu zitararonka intara nka Yamwaro, Cankuzo, Bubanza n'izindi. Ubwo rero naho ziri zirashaje, bikenewe yuko ayo makamyo yokwira igihugu cose, maprovense yose. Hamwe hateye impanuka y'umuriro ku mazu agerekeranye, vyo tugora turacari bake cane muri ico gisata. Ubundi buryo ni iki? Ni impuzu zo kwambara hageze kuzimya imiriro. Ikindi mbo kikiri ngorane ni ibigega by'ubutabara. Murabiye nka ivyashitse mu Gatumba canke ivyashitse inyene ntundu mu Cibitoki n'ahandi, tumara iminsi 3-4 tutararonka niyo tubagarukira kuko ata kigega dufise arici fungugwa aramahema canke imiti.
Abibuka neza ingene biza bibabaza n'abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura muri quartier ya Kajaga batewe n'amazi y'ikiyaga ca Tanganyika mu ndwi zibiri ziheze.
Imyuzure yaje bukebuke mutaa masata yejo nta muntu n'umwe arasubiye kuryama ngaha mu Kajaga. Abantu bariko barimuka bose nta muntu n'umwe akihaba bose bimuze.
Thank you, Obi Mate, this is a man who 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 is
iruhande gizyo abajejwe gukingira ibidukikije bababazwa nuko asigaje hibonekeza izindi mpanuka z'ibikoko ziva mu kiyaga cha Tanganyika zikajya abantu mu mezi atandatu aheze imvubu zisha abantu 10 ibujumbura no mu bumanuko bw'igihugu inyanza lake mamere sabushimike atwarishira ameje abagenzi bibidukikije reza midura nature arasigura igituma imvubu zisigaje zisohoka mu mazi zikiyinkumbi
izo mvubu nyinshi ziriko zica abantu ari uko zavogerewe nabo bantu ahantu zahora zirisha ntiyakiriho harubatswe amazu ahandi hararimwa kuva inyanza rake kuduga guca mu rumonge kuduga mu kigwena mu minago gushika ku magara aho hose imvubu zica ziburaho zirisha naho ziza ziratembera ishavu rigaca riba ryinshi uwo zibonye zikaza kwivuna zigaca zimwica abarovyi n'abarimyi ibishonje zataye aho zahora ziba urabona ko kubona imvubu iva mu kiyaga Tanganyika duga ibujumbura mu gisagara igashika kuri Stella haba hari ikintu cahindutse amategeko akinga amazi yaraho nyanzwe za metero 150 ntizakurikijwe
igisata kiri mu gipolisi kijejwe gukinga impanuka kirafise ico gihanura abanyagihugu mu kwirinda impanuka cyane cyane mu gihe cy'imvura
guca imikobeko kandi leta yamaze kubihimiriza ku mitumba kugira ngo yogabanye imirindi y'imvura y'amazi y'imvura kudasubira kubaka ahantu hatakwiye kubakwa ikindi naco gusibura imiserege ayo mazi ava ku mabati twamenyerera kwashira mu binogo by'amabuye kugira tugabanye imirindi y'amazi ihitana abantu bari hepfo yabo iyi si ubasigari bwambura ahantu henshi yuko hotegwa ibiti
mu myaka 10 iheze impanuka ni kimwe mu byahitanye abantu benshi ku isi kurusha intambara cyane cyane mu bihugu by'akarere ka Afurika y'ibiyaga binini nk'uko byerekanwa n'ishyamba mpuzamakungu ONU Tie Clave ni nkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika
urakoze Tie Clave kuri iyo nkuru
turabaramukije bakunzi namwe banyonyi b'ijwi rya Amerika ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Colonel Charles Sematama yari umusirikare wa leta ya Congo ahagarariye rejima y'ingabo za FRDC zikorera mu karere ka Kichanga mu ntara ya Kivuye mu buraruko yaratorotse igisirikare cya leta ya Congo FRDC aza kwifatanya n'abagwanyi ba twigwaneho mu ntara ya Kivuye mu bumanuko bayobowe na Colonel Makanika Michel Rukunda nawe amazu mwaka iyo ngo ku gisirikare cya FARDC umenyesha makuru y'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira yavuganye na Colonel Makanika amubwira ko Colonel Sematama Charles yamushikiye
yaje yatugezemo turi kumwe turafatanyije mugambi wo kurwanya abaturage
yaba yarababwiye ko ariye mpamvu yatumye ava mu gisirikare cya FARDC akabasanga mwebwe Colonel Makanika
izo mpamvu natwe zadukwiye mu gisirikare cya leta zikatumye no kubana n'abaturage no kwanga kurebera abaturage bishwa leta irebera iyambuye inshingano zayo ahubwo igashigikira abatsemba abaturage nizo mpamvu zatumye imiborongo y'abaturage bari gupfa bishwa rubiga akarengane niyo yamuzanye n'ayatuzanye n'ayazanye n'abandi mwayizogana n'abandi
yaba yaraje ryari abageraho gute
igihe yaziye ni ukizi ariko njewe ndero gusa ko yatugezeho ejo dimanshi
hari abandi basirikare yacikanye nabo
oya ejo wenyine undi n'abazaza wenyine ntabwo ari ibintu bisaba ko ujyana abasirikare muri wese agenda ubushake
kiza umwaka mucitse igisirikare cya Congo muza gutabara abaturage hari ikintu kuva mwagera aho ngaho cyaba kimaze guhinduka
cyarahindutse kinini cyane twabashije gutuza abaturage mu duce twabashije gukuramo abicanyi ubwo abaturage baratuye barahinga baroroye abana bariga ni intambwe ikomeye amayira ataragendwa garagendwa urumva iyo ni intambwe itari ngo imaze kugerwaho izindi zizagerwaho
ko Colonel Sematama yacitse igisirikare cya leta akabasanga ntimufite ubwoba yuko leta izongera imbaraga mu kubarasa kandi mwari mufite abandi banzi bataboroheye barimo ba mayimayi ndetse n'inyeshamba z'abarundi za leta itabara
n'ubundi imbaraga ntabwo itazongereye yazongereye abica abaturage izibongera munsi ku munsi inazibongereye si igitangaza igitangaza nuko ahubwo yakwisubiraho yarumbwiye se leta niyisubiraho igakora inshingano zayo ndetse muzongera gute nako kuvuga ngo leta izongera imbaraga biruta izo yongera kubicanyi bari kwica abaturage bari kutwicira bari kugihekuwa nta zindi izizongera nazo si gutangaza ni ibisanzwe turabizi ko ari umugambi ije yagombye ko leta yabikoze ahubwo ikora ibitari byo
ko abasirikare bakomeje kwiyongera muri twirwaneho ntishobora kuzahindura umurongo yari ifite wo kurinda abaturage bigahinduka umutwe w'igisirikare witwaje ibigwanisho
nta murongo uzahinduka wo kurinda abaturage ntabwo wahinduka abaturage bafite akaga bari mu ntambara barishwe umunsi ku munsi baranyagwa barasenyerwa uruma nta mpamvu umurongo wahinduka wo kurinda abaturage kuko n'ubundi ntabwo ari aho twagombye kujya guhindurira umurongo aho twari mu gisirikare cya leta twari dufite imirimo twagomba gukomereza muri iyo hano nta feri ihari nta zindi nyungu zihari ukwiye kurinda abaturage no kwanga ko abaturage bapfa rubi tugihari duhumeka nta kandi kazi dushinzwe nicyo twambariye gukunda abaturage n'ibyabo nta murongo wahinduka rero
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nshuti banywanyi amakuru twari tubafitiye muri aka kanya hani hagarukiye mwakoze kudutega amatwi mubwire umunsi mwiza w'amahoro n'amahigwe mubandanya kumviriza radio yanyu Ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu Igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu no gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu Shakiriza Chukona Kurayaga Chukahusa Yo Ijwi rya Amerika Radio Ijwi rya Amerika Yabaye Igisubizo cyacu Radio Ijwi rya Amerika Yo Yabaye Igisubizo cyacu Igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu no gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo